radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungi kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye abanyagihugu ko yaretse gukomeza kwiyamamariza gukomeza kuyobora igihugu kugira ngo acungure demokarasi.
George Washington showed us presidents are not kings. At George Washington, the president of the people do. Yatweretse ko aba president
atari abami. Abami n'abakoresha n'amandi baba bari ku butegetsi nkuko nibigireho bakureho ikigwa babone ko kurekuza ikintu kurekura ikintu n'amaboko yawe abiri n'umutima umwe ari ibintu binezera abantu benshi.
Umurundi kazi uri mu nkambi ya Nyarugusu muramwumva hamwe n'abandi bari mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Mu Burundi haravugwa ikibazo cyo guharika abagabo babiterwa n'iki?
Ese manike ntuje kibatuma baharika guko ibintu bya rasiyo mamirondera mamugirane je ahubwo ariho je ndi basangiranye nk'amaronko baba bagiye kurondera mu kwa mbona umenga ntavyo nta kintu mbona cyo bakirenza urugero baba bari kwararondera.
Inkuru icukumbuye kuri icyo kibazo mu ntara za Rutana na Makamba ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na Edi Rwema.
Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu kuri uyu wa gatatu yagejeje ijambo ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteraniye hamwe mu ngoro ya Capitol mujyi wa Washington. Muri iryo jambo ryamaze hafi isaha yose, intumbero ya Netanyahu kwari ukongera kwigarurira imitima y'Abanyamerika muri ibi bihe Israheli iri mu ntambara n'umutwe wa Hamasi wayigabye igitero mu kwezi kwa cumi umwaka ushize. Minisitiri w'intebe yabwiye abagize inteko nshinga amategeko ya Amerika ko intsinzi bayikozaho imitwe y'intoki kandi ko mu gihe cya vuba bazaba batsinze burundu Hamasi banabohoye imbohe zose zigifashwe bunyago. Netanyahu yagize ati,
"The war in Gaza could end tomorrow if Hamas surrenders.
Intambara muri Gaza nejo yaba yarangiye Hamas yemeye gushyira hasi intwaro ikanarekura imbohe zose. Israheli izakomeza kurwana kugeza turimbuye burundu Hamas n'ubutegetsi bwabo muri Gaza tukabohora imbohe zacu zigataha." Minisitiri w'intebe Netanyahu yibukije abari muri Capitol ko umwanzi wa Israheli ari umwanzi wa Amerika, ko intambara barwana ari intambara ya Amerika, aboneraho gusaba Abanyamerika gukomeza gufasha Israheli kurwanya umwanzi bahuriyeho. Yagaragaje ko Israheli iramutse ineshejwe hakurikiraho kwibasira Amerika. Iri jambo yarivuze mu gihe hanze ya Capitol haberaga imyigaragambyo yo kwamagana Netanyahu. Mu ijambo rye yagereranije abo bigaragambyaga n'intagondwa zica abana n'ababyeyi. Netanyahu yashimiye Perezida Joe Biden ku ruhare rwe mu gushyigikira no kwifatanya na Israheli mu bihe bigoye imaze kunyuramo. Yamushimiye kuba yarabaye inshuti magara ya Israheli mu myaka hafi 50 amaze mu ruhando rwa politike. Kuri uyu wa gatatu, Perezida wa Kenya William Ruto yashize abayoboke bane b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri guverinoma yagutse yari yarasezeranije nk'igisubizo ku myigaragambyo ibera mu gihugu hose, ariko impirimbanyi zanenze iyo guverinoma nshya zifata nka ruswa. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Abo batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo John Mbadi watoranyijwe kuyobora Minisiteri y'imari. Abo bane bakorana n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga. Ruto yatsinze mu matora yo mu mwaka w'2022. Mu ijambo yagejeje kuri rubanda ariwe mu rugo, Perezida Ruto yise guverinoma nshya ubufatanye bw'icyerekezo cyo guhindura imitekerereze ya Kenya. Anashimira abagishijwe inama ku ishyirwaho rya guverinoma, avuga ko ari ikimenyetso cy'amateka y'urukundo bafitiye igihugu. Urubyiruko ruri inyuma y'imyigaragambyo imaze ibyumweru bitandatu yatumye Ruto ahagarika izamuka ry'imisoro ya miliyari 2,700,000,000 z'amadolari. Yavuze ko guverinoma y'ubumwe izakomeza umuco gakondo w'abayobozi bafatanya nabo batavuga rumwe mu nyungu z'abaturage. Abantu barenga 50 bahitanywe n'imyigaragambyo. Ni nacyo kibazo cy'ingutu Perezida Ruto ahuye nacyo mu myaka ibiri amaze ku butegetsi. Imyigaragambyo yarakomeje na nyuma yo guhagarika izamuka ry'imisoro impirimbanye nyinshi ubuzika bazimusaba ko yakwegura hakaba amavugurura akomeye kugira ngo bakemure ikibazo cya ruswa. Ruto yavuze ko vubaha azatangaza andi mazina y'abatoranyijwe. Yanavuze ko azasaba ko hajyaho amategeko yo kurwanya ruswa nagenga amasoko ya leta, kandi yasabye abapolisi kurekura inzira karengane zose zishobora kuba zaratawe muri yombi mu myigaragambyo.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Abimukira 15 bapfuye bazize impanuka ubwo ubwato barimo bwarohamaga hafi inkombe ya Mauritania. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe abimukira OIE byatangaje ko ubwo bwato bwibiye hafi y'umurwa mukuru Nouakchott bwarimo abimukira barenga 195. Kugeza ubu irengero rya benshi muri bo ntirizwi. Mu itangazo OIM ivuga ko ubwato barimo bwahagurutse muri Gambia burimo abimukira hafi 300 bwari bumaze iminsi hafi 7 mu nyanja mbere yo kurohama. Uyu muryango uvuga ko abantu 120 barokowe, muri bo hari abahise bajyanwa kwa muganga. Benshi mu bimukira bari muri ubwo bwato ni Abanyasenegali n'Abanyagambia. Andi makuru avuga ko ubwo bwato bwagize ikibazo hagati mu nyanja bituma umudereva wabwo abuta agasiga ntawe ubutwaye. Kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka amato 76 amaze kugera ku nkombe ya Mauritania atwaye abimukira hafi 600. Muri abo 190 barapfuye cyangwa baburirwa irengero. Umuryango Caminando Fronteras utegamiye kuri leta muri Espagne uvuga ko abantu barenga 500 bamaze gupfa mu mezi 5 ashize bagerageza kwinjira muri icyo gihugu bakoresheje inzira y'inyanja.
Urakoze Edi Rwema, mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioacu.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni Radio Yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza 7 gushika iza 7 n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye abanyagihugu ko yaretse gukomeza kwiyamamariza gukomeza kuyobora igihugu kugira ngo acungure demokarasi. Mu ijambo ryahise ku mateleviziyo ari naryo rya mbere yaravuze kuva yahagarika kwiyamamaza, yavuze ko imihigo yesheje muri iyi manda yari kuzamuhesha iya kabiri. Toma Kamirindi.
Perezida Biden yavugiye ijambo rye mu biro byo muri Maison Blanche byitwa Oval Office. Abakuru b'iki gihugu bakunze gutangiramo ubutumwa ku baturage babo mu bihe bidasanzwe. Yavuze ati, nubaha cyane ibi biro ariko kandi nkunda igihugu cyanjye kurusha byose. Yongeyeho ko afite ishema ry'uko yakoreye igihugu cye nka perezida wacyo. Ati ariko kurengera demokarasi sijye bireba, nimwe bireba. Twe twese rubanda rw'iki gihugu ntidushobora kubyibagirwa, jese nigeze mbyibagirwa.
I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake,
nitwavuga ko President Biden yari yijima mu maso, ariko nanone ntiyigeze amwenyura na gato. Yari ijambo rigufi n'iminota 10. Yavuze ko muri aya mezi 6 ashigaje kugira ngo manda ye y'umukuru w'igihugu irangire, agiye kwibanda gusa ku mirimo ye ya perezida wa Repubulika, birimo gukomeza kurengera demokarasi, ubwisanzure, uburenganzira bwo gutora no kwihitiramo, uburenganzira bwa rubanda, kurwanya icyorezo cy'imihindukire y'ibihe byugarije isi, no gukora ku buryo ubukungu bw'igihugu buzahora bukomeye na Amerika igahora ifite ingufu, kurwanya urwango, urugomo n'ubwicanyi bishamikiye kuri politiki n'ibisa nabyo byose muri rusange, no gukora ku buryo intambara zo muri Ukraine no muri Gaza no mu burengerazuba bwo hagati muri rusange zirangira. Maze yihuta atabitindaho yavuze muri make nibyo yakoreye abaturage muri iyi myaka amaze ayobora igihugu. Ati, abantu miliyoni 16 babonye akazi gashya. Arongera ati, nije perezida wa mbere na mbere wo muri iki kinyejana uhaye raporo abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nta na hamwe ku isi igihugu cyabo kiri mu ntambara muri iki gihe.
I'm the first president in this century to report to the American people ariko rero icy'ingenzi cya mbere na mbere cyamuteye
kwigaba muri iri joro ni ugusobanurira rubanda impamvu yamuteye gufata icyemezo cyo kuva mu matora. Icya mbere ati George Washington ni perezida wa mbere na mbere yatweretse ko abaperezida atari abami, abami n'abakoresha igitugu sibo bategeka, nimwe rubanda mufite ubutegetsi.
George Washington showed us presidents are not kings. Kings and dictators do not rule, the people do.
Ati nafashe icyemezo cyo kubisa abakiri bato mu nyungu z'igihugu. Hari umwanya n'igihe bigera kugira ngo humvikane amajwi mashya, amajwi y'abakiri bato. Ubu birageze.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation.
Perezida Biden yashimagije Vice Perezida we uzamusimbura ku mwanya wa kandida w'ishyaka ry'Abademokrat mu matora y'umukuru w'igihugu. Biden ati ndashimira Vice Perezida wacu w'igitangaza Kamala Harris. Arakaze, afite ubunararibonye, arashoboye, dukorana neza mu nyungu z'igihugu. None rero ubu amahitamo nayanyu mwebwe baturage ba Amerika. Mu ijambo rye Perezida Biden asa nanone n'uwasezeraga ku baturage, avuga ko byamubereye ishema kubakorera imyaka hafi 50. Ati none rero Amerika igomba guhitamo kujya imbere cyangwa gusubira inyuma, hagati y'ibyiringiro n'urwango, hagati y'ubumwe na gatanya.
America's gonna have to choose between moving forward or backward.
Imyaka hafi 50 Biden amaze akoresha Rwanda irimo uko yatowe bwa mbere kuba senateri wo ku rwego rw'igihugu mu bari bahagarariye leta ya Delaware. Afite imyaka 29 y'amavuko, yagumye muri uyu mwanya imyaka 36 kuva mu 1973 kugera ku itariki ya 15 y'ukwa mbere 2009. Mu myaka 8 yakurikiyeho kuva ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2009 kugera ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2017 yari Vice Perezida wa Repubulika. Naho kuva ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2021 kugeza ubu rero ni umukuru w'igihugu. Manda ye izarangira ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gutaha.
Urakoze Thomas Kamilin kuri iri jambo rya Perezida Joe Biden. Mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe yavuganye na Jean Hakuzimana, umuyobozi wungirije w'ikinyamakuru Amjambo Afrika gikorera muri Amerika muri leta ya New Hampshire.
Joe Biden avuye mu gihe cy'uburwayi cyahuriranye no kugira ngo arekure ibyo kuyobora ishyaka ry'abademokrate mu matora. Uko rero namubonaga, nabonaga ko ananiwe, ariko yavuze ibibi ku mutima we, avuga ko yahisemo kuva muri aya matora ndetse akaba agiye gukomeza kuyobora Amerika mu gihe cy'amezi 6 asigaranye kugira ngo bagere kuri perezida uzakurikiraho.
Yagarutse ku kintu cya demokarasi cyane gose, ico yacigarukiriza ko ashaka kwivuga canke murabona hari aho yashaka kukigenesha handi.
Uro ijambo rye yarikoze mu buryo burimo ubuhanga, ariko kandi burimo umunyakuri, nk'uko asanzwe ari umuntu uvugisha ukuri kandi werekana ibintu bijyanye n'urukundo, emosiyo n'imbamutima ze ntakunda kuzihisha, zijyanye no gukunda abantu no kwegerana n'abantu. Yatangiye yerekana uburyo Amerika ikoze, urukundo, ubunini bwayo, ubumwe bw'Abanyamerika. Asezera Abanyamerika ababwira ko hazaza hari mu biganza byabo. Iyo wabirebaga rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yigeze avuga atakuvuga, ariko biragaragara ko yatungaga urutoki uwo bahanganye kuva mu myaka ishize, ariwe Donald Trump ndetse n'uwo bazakorana muri aya matora, J.D. Vance.
Iyo bavuze umwami akenshi bumva uwumira ku butegetsi. Donald Trump bica bihurira he naho mu gihe yaba yashatse kuvuga kuguma ku butegetsi?
Donald Trump ntiyigeze ahisha na rimwe ko yumva yajya gundira cyangwa yakora nk'umunyagitugu, ndetse no mu ijambo mu kintu cya mbere yashyize imbere ejo bundi ubwo yatangiraga kwiyamamaza, yavuze ko ku munsi wa mbere ageze muri White House azaba umunyagitugu, ndetse ntiyigeze ahisha urukundo afitiye abaperezida banyu barimo Korea, barimo Uburusiya, ibyo byose ngira ngo biri mu bintu byatumye Joe Biden agaruka kuri iki kintu muri aya matora.
Kuganya murabona ko ari bisanzwe ko atigeza avuga haba kugwaye yahoramwe bwa COVID haba kuvyagiye bivugwa imbere yuko avuga ati ndaretse Jesse nchitorije manda baravuze ati yaragwaye aribagira ni bisanzwe ko atigeze agira icavuze kuvyerekeye ubuzima bwiwe Gajon.
Ntago bisanzwe ariko kandi ngira ngo yabaye umunyabwenge n'ubundi biravugwa n'ubundi biri mu binyamakuru yirinze kuba umwanya wo kugira ngo abone ibyo bavuga uriya reka ko yabikoze ku bushake kuba yarahari kuba yagaragaraga kuba yavugaga ari muzima ngira ngo byerekanaga ko hari bigaragara ko arimo kugenda yoroherwa bya COVID ndetse n'imyaka n'ibijyanye n'ubuzima bwe bakunze kuvugaho cyane.
Yagarutse kandi ku kintu cy'imyaka aravuga ati ibihe n'ivyo guhereza ubutegetsi abagishobora gutwara yivuga hari uwo yaruranisha ku butumwa yashatse kwisigura avuga ati erigana kinjwe kubera imyaka injanye.
Yabigarutse cyane avuga ko ibyo yakoze mu myaka itatu n'igice amaze ayobora bimwemerera kuba yakwaka indi manda ariko none akagaruka avuga ati ku rukundo rw'igihugu ntago ari igihe ahubwo nimwe bishatse kuba ko yumvise amajwi menshi y'abantu bamurwanyije mu minsi itambutse cyane cyane mu ishyaka ry'abademokrate bavuga ko akuze adakwiye kuyobora itike y'abademokrate mu gihe hari abandi batoya bashobora kuyobora. So urumva rero byari mu buryo bwo kugira ngo abihe umurongo aho umurongo yahaye support muri aya matora ari we umwungirije Kamala Harris ariko nanone n'ubundi buryo bwo kugira ngo asige aba Republican mu ihurizo kuko ubu ngubu uwari umusaza mu matora ari we Biden uyu munsi ubwavuyemo ubaye umusaza ni Trump begeranye mu myaka 78.
Yadomye ku rutoki rero atavuga izina kuko ubiravye ntawe yigeze avuga Donald Trump mu izina ntiyigeze avuga iryo zina na gato.
Mu by'ukuri yabikoze mu buryo ntekereza ko ari ubwa gihanga ariko kandi unafashe igihugu iyo wicaye inyuma yari ya meza yo muri Maison Blanche hari ibyo ukwiye kuba utarenga kugira ngo ugaragaze ubumwe bw'Abanyamerika iyo uri umuntu koko n'ubundi ushyira mu gaciro hari amabwiriza hari uburyo umuntu yitwara nk'umuyobozi w'igihugu kandi unavuga ko ari umuntu utumbiriye ubumwe bw'abanyagihugu ntekereza ko ari muri ubwo buryo yirinze kugira ngo abigire politike cyane ndetse ashyiremo n'umukandida batagihanganye ari kuzahangana n'ishyaka rye yabikoze mu bwenge ku buryo wavuga ko yabikoze neza mu buryo budakurura impagarara nyinshi cyane.
Jean Hakuzimana nibutse ko muri cegera cyo utwara uruganda rw'ikinyamakuru Amjambo Africa gikorera aha muri Amerika mukaba mukurikiranira na hagufi politike ya Amerika twavugana muri leta ya New Hampshire tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye Diane urakoze.
Abarundi bahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania bavuga ko kureka kwiyamamaza kwa Perezida Joe Biden nari isomo rya demokarasi ku bandi bayobozi cyane cyane abo muri Afurika bavuganye n'umunyamakuru James Jovine.
Jewe mva mu nkambi ya Nduta hanyuma narishaka kuvuga kuri icyo cyerekeye amatora yo muri Amerika ikintu umukuru w'igihugu yarasanzwe hari yakoze cyo kurekera ujya mu mama yitwa Kamara kugira yitoze ni ikintu cyiza cyane kirere kana yuko icambere hari gufashanya kuko muri Afrika bibaho gake aho sanga umukuru w'igihugu yoshobora gutanga umwanya cyangwa agatanga ikibanza ku wundi kuko ari nabo sanga bamaze imyaka 20 irenga akarorero muri Uganda no mu Rwanda ndetse n'ahandi muri Afrika.
Joe Biden vrema bayintwari nini cyane guba yahebe ikibanza Kamara kugira ngo nabashobore gutwara vrema byari biryoshye yuko nabandi ba president bose muri Afrika bo mwigira ko ni ibintu biryoshye cyane kandi biryo abanyagihugu benshi.
Hama nanje kabisa nanje ni nsanzwe ndimo nkambi y'Induta maze kumva makuru yo mu gihugu cya Amerika kuvyerekeye amatora vyamaye icigwa gikomeye cyane gose ahubwo no terakamo kuba president na cyane cyane ku bihugu byonga ku mugumbe wa Afrika ego urabona nko ngai kibazo dufite muri Afrika ibihugu byinshi byamamwe intambara byamamunjyane bivuye kuri ico kintu cy'abantu badashaka kugirane kurekera abandi bashobora kura impinduka bashobora kuzana impinduka mu gihugu. nukuvuga je biranezere cyane gose ndahamagariye aba president bose muri ino bihugu bari ku butware bibabera karorero gakomeye cyane gose
nka jewe ndumufasoni wo mu nkambi ya Nyarugusu ndanezerejwe n'inkuru numvise za Joe Biden kubona yararekuye igihugu kingana uko igihugu giteye imbere nkuko akakirekuza amaboko yiwe abiri n'umutima wiwe umwe akarekura n'amahoro nkacye ndamafatiye ku Burundi na kantu gato gose ni n'igihugu cyanyuma kikenye muri Afrika nzima ngira ku isi yose mugabo kugira ngo bakirekure hayina guseseka amaraso ariko uyu munsi kweri aratubereye igisho kuko niwe na se w'ibihugu n'amandi bo bari ku butegetsi nkuko nibigireho bakureho icigwa babone ko kurekura ikintu n'amaboko yawe abiri n'umutima umwe ari ibintu binezera abantu benshi
ahubwo n'ikintu jewe nocansaba nongera ko nsaba nosaba yuko ubuzotoka kweri muri ayo matora yo muri Amerika yoca mbere anafasha n'abantu basanzwe bari ari impunzi muri Afrika kubaronsa igihugu cya gatatu ubuhungiro bwa gatatu kwabajya bidakunda yuko bashobora gusubira mu gihugu cyabo bivanye n'ibibazo bahuye navyo
icyo nosaba nocansaba ku mu president wese wa Amerika yotogwa agashika ku butware nomusaba ko ikibazo cya mbere bo kwitaho gufasha kubibazo bihanze impunzi zo muri Afrika zahuye n'ibibazo bikomakomeye cyane gose mu bihugu byabo kobo dufasha bakaduha ubuhungiro bwa gatatu kugira dushobore natwe kuronka ingene twiteze imbere natwe twarongeye twiteze imbere twarangene twobaho natwe nk'abandi bantu kuri nose ibyo nkaba ndabisabiye impunzi zose ziri ngaha muri Afrika
ntarandiriye ndasabye umuntu yobage uwo muntu agiye kumusubirira n'ukuri atwebwe impunzi z'abarundi turi ngaha muri Nyarugusu ko yotwiyumvira ko tukaronka ubufasha nka jewe ndahunze keshi kabisa bamvyariye mu makambi ya yiza gatumba turahunguka cyane gatatu turahunga hera 2016 dusuye guhunga ariko nubu aho tugeze ni guhungurwa nyene ku ngufu kuko nije bihari nje tuhaye tubona rero kabisa mwe mufise amajwi ashika kure je nabasaba ndabinginga mudushikanira amajwi yacu kure mudusabira ko bugira icyo badufashije azogira icyo afashije kabisa
abarundi n'abarundi kazi bari mu nkambi za Ndutana Nyarugusu muri Tanzania bavuganye n'umunyamakuru James Jovine
Iwanyu mu ntara
ya Rutana na Makamba mu Burundi haravugwa ikibazo cy'abagore batawe n'abagabo babo bakajya gushaka abandi guharika bigira ingaruka kubaharitswe ndetse no kubana babo inkuru ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi mwagezweho na Televen Ndayishimiye
Abakenyezi baharikwa mu ntara za Makamba na Rutana baremeza ko badatahura igituma abagabo babo babata bakaja kurongora abandi bagore kuko abo twaganiriye babyemeza Misago Cherive abigasaka Makamba afise imyaka 39 akaba amaze imyaka 11 haritwe ubareza abana bane yatanywe n'umugabo aja kubana n'uwundi mugore mu gisagara cha Bujumbura
Nashimwe vyavuye ko bisanzwe nabimenya heze nk'imyaka 2 none agiye kumenya yuko afise uwundi mukore tamubajije amera hatanakimwe byapfuye ko
tumusabye Yesu Emilienne nawe aba ku musozi wa Rabiro umugabo yaramutaye bafise abana babiri ubakaba amazi imyaka 8 ari nabwa
yewe ntacyo twapfuye hanini uyo mugabo nasanze akenye gose atakina kimwe afise turajaho turarima turimye araronka amahera makeyi hama cha aronka ubuhake kabwo kujya ku mwibarabara kunyonga imodoka bacha bafatana n'uyo mugore nta kintu twigeze dupfa ntitwasinze acagenda Burundi mpaka n'izisaha naragaruka
Nshimira Imana Janine w'Ikabanga ibukemba mu Rutana nawe nyene yabonye umugabo muta aja kubana n'undi mugore nyuma y'imyaka 5 umugabo yaragarutse mu rugo byamuburiye akibaza ko abo bagabo baba barondera amaronko ku bagore ba kabiri
je iki ishobora kubajana je ntacyo ashobora kumenya ne nka jewe ntacyo twapfa nta na kimwe tunga twari turi fiste amatongo twaragura mugi cyatumye je kuba mugore je ntavyonze kandi abagabo benshi baharika biki gihe je simba n'ikintu je kibatuma baharika guko ibintu byarasi mamiro ndera mamugirane je ahubwo ntaje ndi basangiranye nk'amaronko baba bagiye kurangira mu kwa mbona umenga ntavyo nta kintu mbona cyo akirenza urugero baba bari kwararondera
uwo mukenyezi arashinga indaye ko namutoyi wiwe yagiye kwihari kandi yari yamuhanuye kubireka akarindira umusore canke umupfakare yo mujana ati sinzi ko abo bigeme biba byabananiye kwigumya aho muri komine Bukemba hari n'abagabo baje buki Tanzania bakaja kurongorira y'abagore bagira kabiri bihora bishika abagore batawe nabo bagaca babaharika ugasanga urugo rurasibye kubera tawubakiruta hamwe guharika rero ni ntanduruko y'amabi mu muryango uretse gutunduzwa bivuye ku bitutsi no gukubitwa abagore ba mbere ntibaba bacitabwaho mbere n'itunga ry'umuryango rigaherera ku mungoragira kabiri nkuko byashikiye Janine w'ikabanga ibukemba
cewe nuko nyene so abana yacaza kunkunyiba nkutwo ni yimburiye nimbuye nkuto haragakacha dutwara ndime nk'iyo myimba takazaga somba kamushira akore byarambabaza kose imaze kumbabaza kwero uwo mukore ntifasubira kuyaha cewe nuko umugaburira namugaburira ya yamparikehe yo mwonga yarakunda no kuza gukorera mu ndime wanje nkamugaburira nawe nyanabimpaye nkabike mugabo banyitse naje numva mu mutwe upangutse
kubera uko guhereza amatungo ku mugore wa kabiri cangiye inarugo akaba ari wasigara akorera umuryango bituma hatera ubukene tumusabye Yesu Emilienne w'Imakamba asa n'uwaganjwe asubira iwabo
nasha buzima ntibwabandanije neza muhira yarabomoye n'inzu ubu ndi wacu yo mvuka nta buzima bwabandanije kuko nacyo mbona nka nicyo gituma mvuga nta buzima bwabandanije kuko ni nk'ubu ndi mwibara barumva amaze kuba afitiye abana iyo mvuka sifise yomba sifise yonja niyomba
Bisago Tierivewe umwana wiwe wa mbere yarahebye ishure kubera ubukene avuga ko imuhiriwe atacefo cha ruguru aronga
nabwanje umeze nabi kuko mva nkabo bana batanu nigenda bamenya niyo no mu telefone ati gisaba unavuga cinda kenye kagenda ko nyine nkacha ndabamenya ubutumwa bwenda nabi hana abanyeshuri
Hagabimana Emile ni umwana w'ikabanga ibukemba bwa Rutana yavutse ku mugore wa mbere ariko se yavuye aja kurongorera handi umugore agira kabiri batoyi biwe barashwiragiye baja kureregwa mu ncuti nabaguma ku itongo inyuma yaho nyina wiwe yitabiye imana se wiwe yaciye atangura kumufata nabi
ndabuhora mbangaho muhera ndu umwe ntanagasabune ndu nka ntani kino nurumva ndaciye ndaba umuntu ndagushumbira none mbayeho aho ngaho nyene papa uduye uzagenda ranuka ngo ndamwankiye abana biwe ngo ndamwankiye umuryango wiwe ngo ndi umwana ntasa n'abandi ngo mengoziwe neyambyaye kambwira ibintu byinshi rwose bimwe bimwe nkahora
Se wiwe byarashika akamwaka n'udufaranga yaciye umwana akaguma mu bukene ndangere uwo se rugo yarahavuye aragurisha n'itongo ry'umuryango
twaye dufise parasera yo parasera bimaze kugenda uwo yaciye afata apfuka ngo nitumureke ngo aligurishe hama jiwe nsanda mukangura nati umviriza Jesse ndemera kuri gurisha urishe umugore muto none natwe tuzoja tubaye njavata aradusaturira amaze kudusaturira hama hiwi we anjara igurishiriza kugurira kuwo mukore
gateka kimara Vestine n'umuyabaga w'umunyeshure yakuriye mu muryango aho se yari yarabataye aja kurongora umugore agira kabiri arigana ibibazo yagize mu buzima bw'umwana ari mu muryango watawe na serugo
tukubwira tuje ku ishuri byaragorana twashoboye kuronka makaye ku ishuri namahera y'ishuri kandi n'ikindi kigeretswe ko ntitwafungura bikwiye batoyi banje ubuzima turimwo ebwo barashika ku ishuri bariga basanga ko barabirukana ku ishuri kubera babuze amahera y'ishuri amakayi uko nyene n'ibindi byankenerwa ku mwana ashobora gukenera
ariko kandi si umugore n'abana agateka gahunga badakubera serugo aba yarongoye umugore agira kabiri n'uwo mugabo nawe nyene agateka karahungabana kuko Janine Nshimirimana w'Ikabanga ibukemba yabibonye ku mugabo wiwe
ndavye nk'ibintu bari bararonderanye nyene ho bafatangananye kweri bari bafise nk'ingurube zishika zitandatu indimo barakota umuceri ibivi bitatu bararima n'umurima w'ibijumbu mu gihe nyamugore ashimye kuvuga ati genda kenaye ko tuvana uwo mugabo ngira ngo nta kintu na kimwe yatahanye nk'amakarato y'ibiyeri kayi yatwaye yadandaririzayo n'ikarato nimwe nta nimwe yatahanye
Umukuru w'umutumba wa Kabanga ibukemba bwa Rutana Nkurunziza Onesphore ati turagerageza guhanura tukanahana ariko harabaca baja kwibanira n'abagore babo ba kabiri muri Tanzania iyo abo bagabo batahanya abana bitera matati mu muryango
ikibazo iyo bavuye bafize nk'aba batatu cyangwa bane umuryango gusanga gushitse amatati acaguma aba menshi ngo turagerageza kuko abafise umudamu abanyibikiye amategeko
Niyumva Salvatore umumenyesha mana wo kwishengero Katolika ayikabanga arongera ko kwiyabana babaye benshi bavuka ku babyeyi benshi haraduka matati n'ukwicana ugasanga baricanye bapfa matongo bigisha abakristo ko guharika ricaha
turabye kuva kuri Musa ngene yuko
yamuriye musavuga ingene bya bya musayi ko bavuga ati uyu mugore iyo yirukanywe bamaze cyete cyerekana yuko yamwirukanye yego
kukibazo cico indwaro irikirakora kugira ngo abirukanywe nibazosubirane uramatari w'indara ya Makamba avuga ko kugwanya guharika ari urugamba rwa misi yose babandanye babihimiriza bubakanye nabo mu nzego z'indwaro zo hasi kubandanya badomurutoki kubagabo canke abagore bafise yongeso kugira ngo bafatigwe ingingo ruhasha
urakoze Thierry Vendayishimiye ne hano dusoreje aya makuru mwakoze kudutega matwi aho muri hose ku migabane yose yise dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ubuze icyatanga bamwita igisambu umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana